Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu tariki 21 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'ibihumbi 2018 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, mu gitondo mutwumvira kuri metero 25 canke 31 canke 41, ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Tukemeza rero ko nuko madame ingabe yanifunga kuba yarafunguye ntabwo bivuga ngo yasabye imbabazi kuko nta cyaha yakoze, ahubwo yasabye imbabazi zitangwa na perezida wa Repubulika nk'uko biteganywa n'amategeko.
Uyu ni Maître Bernard Ntaganda, umukuru w'umugambwe PS Imberakuri, yiyamiriza amajambo perezida Paul Kagame yashikirije avuga ko mu gihe umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi madame Victoire Ingabire atokwitonda ashobora gusanga yasubiriye mu ibohero. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umuyobozi wa HCR Catherine Wisner ari mu rugendo rwo kugendera impunzi z'Abarundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ariko araganira nabo ku buzima babayemo n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abantu bashika kuri 44 nibo bafuye mu mazi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga Victoria muri Tanzania ejo ku munsi wa kane umuhingamo. Abategetsi ba Tanzania bavuze ko biteze ko ibitigiri by'abapfuye bizokwiyongera mu gihe bategekanya kuri wa gatanu mu gitondo kuzindukira gusubira mu mazi kurondera abandi. Komiseri wako karere John Mongela yavuze ko abantu 37 barokowe ariko ko bamwe muri bo barembye cyane, ariko ntiyavuze abari muri ubwo bwato ko bari bangana. Iyi mpanuka ibaye mu gihe mu mwaka w'2011 abandi bantu 200 bamenyekanye ko bafuye igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi hafi y'izinga rya Zanzibar. Abantu barenga 1000 baraburwa irengero. Amakuru ava muri leta ya Tanzania avuga ko no mu mwaka w'1996 abantu 894 bafuye igihe ubwato barimwo bwazama nk'uko nyene mu mazi muri ico gihugu nyene cya Tanzania. Muri Eritrea imiryango hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu asaba irekurwa rya Berhane Abrehe yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi yafashwe ku munsi wa mbere inyuma y'iminsi mike asohoye igitabo kinegura leta y'ico gihugu. Berhane nta na kimwe aragirizwa kandi na leta ntaco irashikiriza cerekeye ihagarikwa giwe. Ico gitabo yanditse kirimwo ivyanegura ubutegetsi agasaba ko haba impinduka muri politike y'igihugu. Berhane muri ico gitabo aratunga urutoki umukuru w'igihugu Isaiah Afwerki mu kuvuga ko atwara igihugu nk'igihuhusi c'umuyaga kivanze n'imvura. Ihagarikwa giwe ryatumye abatari bake bibaza ko by'ukuri hari ibigiye guhinduka muri Eritrea inyuma y'amasezerano y'amahoro icyo gihugu giheruka kumvikana ko na Ethiopia hamwe n'inagurwa ry'imigenderanire ririko riraba hagati y'ibihugu byo muri ako karere. Leta ya Trump nayo irashimira igihugu cya Turukiya kubona cyaragabanije igifungo cy'umushakashatsi w'ikigo NASA cy'ibigendajuru, ariko Amerika iracyasaba irekurwa ryiwe. Turukiya yaciriye Serkan Gorge igifungo cy'imyaka irenga indwi mu kwezi kwa kabiri imwagiriza kuba afitaniye imigenderanire n'umunyedini Fethullah Gulen ari muri Amerika. Uwo Turukiya chagiri za kuba aliwe yashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2016 sentare yo mu gisagara cha Adana muri Turukiya ku munsi wa gatatu niho yagabanya igifungo ciwe gushika ku myaka 5 yongera imukura ko icaha cyo gukorana n'imigwi y'iterabwoba Gorje n'umushakashatsi w'ikigo cya Amerika genzura ibigenda juru na sa we n'umuryango wiwe bari kubagendera Turukiya igihe ci igihe igihugu ciwe cy'amavukiro muri ambabarira mu mwaka wa 2016 igihe haba gushaka gutembagaza ubutegetsi yafatiwe mu kivunga cy'abandi bantu benshi baharugwa mu bihumbi bagirijwe kugira uruhara rwo gushaka kwigarurira ubutegetsi ariko we abandanya abihakana Ishirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje guhanarinyira agateka ka muntu Amnesty International ryagiriza leta ya Nicolas Maduro ibyaha bikomeye ku buzima bwa kiremwa muntu muri kahise ka Venezuela raporo yasohowe ejo kuwa kane Amnesty ivuga ko ibitigiri by'abantu bishwe muri ico gihugu cha Venezuela cyo muri Amerika y'ubumanuko birengeye cyane iby'abishwe mu bindi bihugu byinshi bisanzwe biriko birabamwo intambara iyo raporo ivuga ko abantu ibihumbi munani n'amajanabiri na 992 bakorewe ubwicanyi ndengera butungane hagati y'imyaka 2015 na 2017 leta ya Venezuela ntacyo iravuga kuri ibyo byagirije vya Amnesty International ico gihugu cimuri bitoro kimaze imyaka 5 mu byazo by'ubutunzi ubwo ruhagarara rukaba rwatumye abanye Venezuela bagira ibibazo byo kubura ibifungurwa hamwe n'imiti amasinzi y'abantu nayo ahungira mu bihugu bibanyi byo muri Amerika y'ubumanuko
urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije Mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo umuyobozi ashinzwe impunzi z'abarundi muri HCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba Madame Catherine Wisner ari kugendera impunzi z'abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku munsi wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda aho baganiriye ahanini ku bijyanye n'ubuzima babayemwo Inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri uruzinduko umuyobozi uhagarariye HCR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba ari gukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi za Rusenda na Murongwe atangaza yuko uru rugendo rwiwe rugamije kureba imibereho y'impunzi z'abarundi zibayemo ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ubwo ari mu nkambi yo mu Rusenda iri muri teritwari ya Fizi kuri uyu wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abagarariye impunzi z'abarundi ndetse n'abayobozi b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika ari ibi biganiro byagarutse ku bibazo impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo nibizi Foste aserukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda
twahereye ku imvura igiye kugwa twatangiye dusaba mahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byaza binyagirwa dushatragenda kubijanye nifungu ngene dufungura hano mu nkambi turerekana yuko idolari 12 aduhereza inke nahari inke dusaba ko botwongereza ifungurwa bacha bagira ko baduhereza n'itarike tuzoza dupokerera ko zijya fungurwa tushatugaruka ku kibazo cy'abanyeshure dushimira amashure yabyifashemo neza mu mwaka uheze amashirahamwe nka Pax Christ na Action Aid ugabo hariyo twibagiwe nayo nyene ari ngira kabaro ariyo yo World Child tubasaba yuko bo giri nguvu kuzobakoresheje kuba ku mwaka uheze kugira abana baronke inyigisho nziza
Madame Catherine Wisne atangaza yuko basanze impunzi z'abarundi zifite ibibazo bikomeye muri Congo biterwa n'ikibazo cy'imfashanyo ishyirahamwe rya HCR rifite ku mpunzi z'abarundi kuko mu bitaro izi mpunzi zihabwa imiti idahagije kandi hari abanyeshuri batagana ishuri ndetse n'ibifungurwa bikeya mu miryango ariko basezeranye yuko bagiye gukora ubuvugizi ku baterankunga n'abandi bafatanyabikorwa ba HCR impunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko hari icyizere uruzinduko bw'uyu muyobozi wa HCR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba rubasigiye mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije izimpunzi z'abarundi
cyage cyatwiyumvira kobera turinze tubona umutegetsi twiyumvira ko bizohava bihinduka
nyuma y'uru ruzinduko uyu muyobozi yakoreye mu nkambi yo mu Rusenda kuri uyu wa kane aragenderera inkambi yo mu Rongwe irimo impunzi z'abarundi zirenga 600 mu rwego naho rwo kureba ubuzima izimpunzi z'imurongwe zibayemo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Urakoze Vidaste. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Kuri iyo nkuru tuve muri Kongo tuje mu Rwanda, inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi mu buseruko ntizivuga rumwe n'abakora ubucuruzi bwo mu mabarabara mu gisagara cya Kamembe mu mugambi wo guhagarika ubwo bucuruzi. Inzego zibasaba kuja mu makoperative bagahabwa ibibanza mu isoko rya Kamembe, ariko bo bakavuga ko umutahe bafise utabaho ubushobozi bwo kwishyura ibyo bibanza ngo bongere baronke amahera yo gucuruza. Ni nkuru ya mgenzi wacu Temistocle Mutijima.
Ni mu nama yahuje inzego zishinzwe amakoperative muri Rusizi n'abazunguzayi kuri wa kane, baraganira kuri gahunda yo gucubwa ubucuruzi leta y'u Rwanda itahwemye kugaragaza ko butemewe. Haraganirwa ku buryo babumbirwa mu makoperative bagashakirwa ibibanza mu isoko rikuru rya Kamembe, ingingo nabo bashyigikiye ariko ku ruhande rwabo igifite imbogamizi.
Natwe ntabwo twaba twishimiye kuzerera kuko ubu ngubu tubarwa mu nzerereza, ariko imbogamizi dufite nyirizina gutya mutureba twese. Nta gishoro dufite, nta bushobozi. Sinibaza ukuntu umuntu azaba afite ibihumbi icumi ngagiye mu gitara, hari n'abatayafite. Natwe dufite ubwenge, twari dufite ubushobozi bwo kuba twakora. Ikibazo dufite, nta kintu dufite twatangiza. N'uwo mugabane shingiro wo gutangiza nawo ntawo dufite. Nakubwiye ngo niba turi abantu ijana, nibura abantu icumi nibo bafite ikintu bashyira.
Niba wazunguzaga wari ufite nk'ibihumbi 50 baradufashe, amafaranga yarashize. Ni ukuvuga ngo nubwo bagiye kudushyira muri ibyo bitara turagenda tubyicareho mu rwego nyine rwo kwanga ko wanahasiga ubuzima, kuko nta muntu uzi uhangana na leta.
Ikindi aba bazunguzayi bo muri Kamembe bagaragaza nuko abenshi muri bo bacuruza imyenda n'inkweto byacaguwa kugeza ubu bisa n'ibyaciwe ku butaka bw'u Rwanda, bo bakaba babikora ari nko kwiba, bityo bagasanga n'ibibanza bazahabwa mu isoko ntacyo babikoze.
Bari kudufatira mu nzira, bakadufatira ku mazi, bakadufatira mu isoko. Izo nkweto ziranyuhaye kugira tuzigeze mu isoko dufata icyo bitaro.
Kuvuga ngo mwebwe n'ubundi bicuruzwa byanyu mufite ntabwo byemewe.
Ntabwo byemewe.
No, kuvuga ngo no kuzinjiza hano mu isoko ntabwo bemewe kuzinjiza mu isoko. Bagufashe barazijyana. Utari no kuzicuruza zikunze ziri mu kantu barazijyana n'ubundi.
Mudukwiye kurya aho ngaho kuko mwavuze ko veti yaraciwe. None mwa biragarutse muduhaye ibitara. Rwose iyo bitara twabishyiraho iki ko veti yaciwe? Nta kintu dufite.
Abo rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubatera inkunga, nabo bakayoboka ubundi bucuruzi.
Nibadutera inkunga, nibamara kudutera inkunga, batwereka aho dukorera. Umuntu yashyiraho intoryi, yashyiraho ibijumba, uwo bazafatira mu muhanda, nibashaka bazamuvuna amaguru, nibashaka bazatutegeka ibyo ducuruza, ariko baduteye inkunga. Numfata mu muhanda ndi kuzunguza iyo nkweto imwe nsigaranye, mbona ntayijyana hano, nta kintu wambaye, nibura umbwira ati naguha nakweretse aho wicara ngo uhereze ibihumbi icumi, none ndagufashe, none kubera icyo urahana buse umfashe ubwo wabunanjije icyo ahubwo.
Icyakora w'inzego z'ubutegetsi zihagaze ni uko bo babanza kwishyira hamwe bukabamenya, bakanerekwa aho gukorera hemewe, ibyo bindi bikazaza nyuma. Bwana Niyonzima Onesphore ashinzwe amakoperative mu karere ka Rusizi.
Urabizi ko ushobora kuba ufite n'ubukeye, ariko intambwe ya mbere hari ukubanza kwishyira hamwe. Iyo nabanza kwishyira hamwe bituma tunabamenya, noneho no gutekereza uburyo bagomba gufashwa muri bwa buryo kuzamura ibishoro bafite, ariko byose tukabanza kubera ko twamaze nyirizina kubanza kumenya imibere yabo, noneho no kumenya n'ibyo bibazo bafite, nuko tugiye kwicarana nabo mu buryo bwo tuganire ku kibazo mu buryo bwimbitse, noneho tunamenye n'inzira twaduramo kugira ngo tubafashe babashe gukora neza ndetse babashe no kugeza imbere.
Ikibazo cy'ubuzunguzayi si umwihariko wa Kamembe kuko kigaragara mu mijyi hafi ya yose yo mu gihugu irimo n'umurwa mukuru Kigali. Aho inzego z'ubutegetsi zihagaze akaba ari uko ababukora babuvamo kuko uretse no kuba buteje umwanda, hari n'abashobora kubwihishamo bakabangamira umutekano w'igihugu. Icyakora kubuca burundu bisa n'ibyabaye ingorabahizi, kuko no muri Kigali aho bigaragara ko hamaze gushyirwaho ingamba zikomeye, hakigaragara benshi bakwepana n'inzego z'umutekano. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, ku kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Tuvuye mu Rwanda tuje mu Burundi, igihugu kibicishije kumushikiranganje w'agateka kazina muntu no gufatana mu nda kirashima uko umutekano n'agateka kazina muntu vyifashe muri iki gihe. Umushikiranganje Martin Nivyabandi yabishikirije mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro uhimbazwa buri genekerezo rya 2021 z'ukwezi kw'icyenda buri mwaka. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Mu ijambo rijanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro, Leta y'u Burundi yemeza ko umwuka ari mwiza mu gihugu. Ibicishije ku mushikiranganji ajeje kwiza agateka kazina muntu no gufatana mu nda, yemeza ko mu Burundi amahoro ari yose kandi ko n'agateka kazina muntu kifashe neza. Umushikiranganji Martin Nizabandi ashikiriza ivyemeza kucuka ari ciza mu gihugu.
Uyu munsi mukuru tukaba tuhimbaje mu gihe amahoro atsimbataye mu gihugu cyose. Aricho gituma abarundi sinzi bari bahungiye hanze y'igihugu baguma bahunguka ku bwinshi kugushaka kwabo. Tuhimbaje kandi mu gihe u Burundi buriko bwifadikanya n'ibindi bihugu mu kugarukana amahoro ku isi yose aho yahungabanye. Vyongeye uyu munsi mukuru tuhimbaje mu gihe urumuri rw'amahoro rwaheruka guca mu ntara zose z'igihugu rushigikiwe n'abene gihugu mu mutekano ntangere. Amahoro yaratumye igihugu cacu cironkera indongozi biciye mu guhiganwa, hanyuma abene gihugu baritorera bo bizeye. Amahoro yaratumye abarundi bashiraho ibwirizwa shingiro bitoreye atagahato. Amahoro kandi yaratumye abarundi basubira kwiteza imbere ku mitumba, mu mibano, mbere no mu gihugu cyose.
Uwo mushikiranganje ajejwe iby'agateka kazina muntu no gufatana mu nda abishikirije mu gihe mu gihugu havugwa abantu banyuruzwa bakagenda mazi mayongo. Akarorero gaheruka nako umusirikare w'ipeta rya caporal chef Jean Claude Habiyakare w'umusenyi muri commune Tangara y'intara Ngozi. Umuryango wiwe uvuga ko yakuwe n'umuntu kuri telefone ku munsi wa kabiri w'inondwi agiye kumuraba ku mugwa mukuru w'intara Ngozi. Umuryango uvuga ko n'ubu utarasubira kumukubita ijisho. Umushikiranganje n'ivyo abandi adahakana ko ivyo vyo kunyuruza abantu biba mu Burundi, asaba abo bishikira kwitura inzego zibijejwe.
Hanyuma ku bijanye n'ibijanye n'uko umuntu bavuga ko yabuze irengerero, ebyukuri umuryango ubutamubona kabara kababaro. Ariko uravye mu mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu arerekana igihe uvuga ko umuntu yabuze irengerero, cyane cyane ko twagiye turanabibona. Hari nawe wavuga ko wabuze irengerero mwukaza umubona aragusesetse ko inyuma y'ukwezi, inyuma y'umwaka. Hari nawe wabura irengero ugasanga bavuga ko wabuze irengero ugasanga inyuma y'imyaka aragarutse. Icyo turadusaba ngaho bwa mbere na mbere yuko imiryango yabo igenda ikabimenyesha mu butungane, baca bugurura amadosiye ajanye namwe n'ivyo, hanyuma gatanga ikindi kiringo ku buryo ndusha kuvuga ko umuntu yabuze irengerero utabize inzego z'ubutungane. Niyo bonyine babati uyu muntu turavye yarabuze irengerero.
Ku bijanye n'umutekano, umushikiranganje avuga ko yifashe neza. Yabajijwe igituma haraho mu gihugu abajijwe intwaro basaba aho barongoye kurara irondo. Akarorero kavugwa na ko muri commune Mabayi y'intara Cibitoke. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha ababa hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda avuga ko abahaba ubu birarira kuko bicura ibitero vy'aboba bavuye muri ico gihugu kibanye. Martin Nizabandi avuga ko ku isi nzima hama hari abahungabanya umutekano w'abandi, agasanga kwirarira ari bisanzwe.
Burazi neza muri kino gihe isi ukuntu yubatse, hari ibintu byinshi abagerageza guhungabanya amahoro n'umutekano nabo nyine barabaho. Hari n'inkozi zikibi kandi ivyo rero tujya tubabwire yuko biragoye kugira izo bihagarike, kuko ibihugu vyose tuvuye no mu nama Geneve twasanze tubisangiye yaho abantu usanga hari inkozi z'ikibi zikaza zigatera urugo rw'umuntu akamwica,
Ijo nchuba kujihugu kitari mwa mahoro. Icho inzago zubu tungane, inzago zijaju mutekano, zihakora, hanyuma. Iyo alibijanye, nijo kona bukuli kwa anuariko warahunga wadizoka teka kabo. Lati mwushikina nganjo gachu, tukagira, icho tukikozeko. Ako tukendu haruye, tukagira kurugero. Gubi sabwa kujira mwafu kujihugu chini mwa haru mutekano. Jiyose tukwebge, tulabikuiza mwikino jihugu chi wacho.
Burundi buzifatanya na makungu kuru yu wagatano. Mwihimbazwa juu musi wahari wa mahoro ibirori bikazobera muri zone Musaga ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura kuko bitangazwa n'ubushiranganje bujejwe gateka kazi na muntu no gufatana munda Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Murakoze Evariste tugeruke kandi mu Rwanda ejo bundi ku munsi President Paul Kagame yakiriye indahiro z'abagize inama nshinga mateka yagabishije umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire ko natitonda ashobora kwisanga yasubiriye mu munyororo mu itangazo ryasohotse ejo ku munsi wa kane umuyobozi w'umugambwe PS imbera kuri igice kitemewe n'amategeko Maître Bernard Ntaganda yiyemerije amajambo avuga ko yatangajwe na FPR yavuganyira mugenzi wacu eje ni mukankusi
Maître Bernard Ntaganda iryo tangazo rya magana magambo muvuga ko yibasira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza Muravuga ko ayo magambo yavuzwe n'abayobozi ba FPR inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda. Aba yavuze muvuga nibande?
Wenda si ngombwa cyane kuko ayo magambo n'abayavuze gusa nuko ayo magambo yavuzwe kandi ni amagambo akomeye.
Ntabwo byaba ari uguterana amagambo mu mbabarire Maître Ntaganda ariko umuntu yakwibaza ari bande bayavuze kuko ntabwo mubavuga mu itangazo muravuga ko ari abayobozi ba FPR inkotanyi.
Nabikoze mbishaka kuko sinigeze mbavuga kuko ndashaka kubatsinda ndumva atacyo kibazo gikomeye igikomeye ni amagambo yavuzwe kandi twagerageje kwerekana ko atari amagambo meza kuko ni amagambo adatuma abanyarwanda bashobora kugira umunezero n'amahoro arambye
ayo magambo muvuga mwatubwira amwe muri yo yatumye musohora itangazo
urakoze ni amagambo aho avuga ngo Madame Victoire Ingabire niba atemera ko yatse imbabazi ashobora gusubira muri gereza cyangwa agasubizwa hanze no kuvuga ngo agasubizwa ishyanga igasa nka bya bindi byo koherwa mu mahanga nitwe muri PS imbera kuri dusanga ari amagambo akomeye cyane yababaje twe dufashe umwanya wo kumva ko iteye ikibazo u Rwanda n'abanyarwanda
kuki mwahisemo kuyamagana rero muri make
kuyamagana nuko ari amagambo adaha abanyarwanda ituze mu mutima agatuma abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo bubake u Rwanda ndagira ngo nibutse ishyaka FPR inkotanyi ko kutavuga rumwe na FPR inkotanyi itagomba gufatwa nk'aho umuntu ari umwanzi Madame Victoire Ingabire yafunguwe nk'umunyapolitiki ntabwo yafunguwe nk'umuhinzi cyangwa se umuturage ugomba gutaha akajya guhinga amateke bivuga ngo ni umunyapolitiki ugomba kugira icyo avuga ku bibazo bireba u Rwanda cyane cyane ku bibazo mu bireba biriya bijyanye n'uburyo yafunguwe twe twemeza rero ko nuko Madame Ingabire yafunga kuba yarafunguwe ntabwo bivuga ngo yasabye imbabazi kuko nta cyaha yakoze ahubwo yasabye imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika nk'uko biteganywa n'amategeko
akabazo ka nyuma rero Maître Ntaganda mwamaganye ayo magambo mu izina ry'ishyaka PS imbera kuri mwashinze ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ariko kandi igice cyanyu mu ishyaka muvuga nticyemewe n'amategeko y'u Rwanda none namwe mwaba muri abo baburirwa ko bashobora kongera kwisanga muri gereza
murashimishije cyane ariko ngira ngo n'ubutumwa ngira ngo n'abanyarwanda ariko cyane cyane abanyamakuru hari ikintu mugomba gusobanukirwa mugomba kugwa mu mutego w'ibintu FPR ivuga cyangwa se ibintu byo gusisiranya bya FPR ntabwo igice kiriya bava ngo kiwowe na mukabunane ari igice cyemewe n'amategeko bisobanuke kiriya ni igice cyemewe na FPR ntabwo rero igice cyemewe na FPR bivuga ko ari igice cyemewe n'amategeko igice cyemewe n'amategeko ni igice kiyobora ishyaka PS imbera kuri nk'uko amategeko agenga abanyapolitiki n'imitwe ya politiki ayo mategeko arasobanutse byumvikane rero kuba FPR yatwivye ishaka ikariha mukabonani ibyo bivuga ko mukabonani ayo wemewe n'amategeko ahubwo mukabonani igice kemewe na FPR ako kemewe n'amategeko
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza imwe mu majambo abashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo yagize mu karere ko muri Amerika mu manuko, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yavuze ko ububabare bw'abanyavenezuela ubandanya bwatewe n'abategetsi b'ico gihugu. Avuga ko bitatewe n'impanuka. Mattis avuga ko Venezuela yicaye ku matunga akomeye cyane y'ibitoro, ngo ivyo mu bisanzwe vyotegerejwe kugirira akamaro gakomeye abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza ivyo intwaro ya Perezida Nicolas Maduro yakoze mu gihugu cigeze kuba giteye imbere mu butunzi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko bari kumwe n'abanyagihugu bo muri Venezuela mu bubabare barimwo bwatewe n'intwaro ikandamiza abanyagihugu yatumye bahunga igihugu cyabo. Perezida Nicolas Maduro yagabishije ibihugu bibanyi vya Venezuela vyabuze bitagenda neza muri ico gihugu. Jim Mattis avuga ko Perezida Maduro yotegerezwa kumenya ko badatorera inyishu ibibazo vyabo muri ubwo buryo mu karere ko muri Amerika. Avuga ko ibihugu vyo muri ako karere bigendera kuri demokrasi bizoja hamwe mu kuyamiriza imvugo ngiyo igabisha ibihugu bibanyi. Simon Bolivar, umutegetsi yahabuje ibihugu vya Venezuela, Bolivia na Colombia vyari mu mizana y'intwaro ya gikoloni y'igihugu ca Espagne, yigeze kuvuga ko leta nziza ari yubahiriza umutekano w'abanyagihugu. Yamara umushikiranganje ajeru kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko ari Perezida Maduro n'akagwi k'abantu bamwegereye banenze kwiragi rya Simon Bolivar. Umushikiranganje ajeru migenderanire wa Amerika Jim Mattis aragabisha ko demokrasi intwaro ifatiye ku mategeko n'ubwigenge hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu ata woshobora kubifata minenegwe. Ngo ni ikintu gikomeye cyane kuvyibuka mu gihe umuntu yitegereje ibyo Perezida Maduro yakoze mu gusambura inzego za demokrasi mu gihugu ciwe. Mattis avuga ko mu bihugu birangwa na demokrasi, igisirikare cyisunga ingendo ya demokrasi mu kumvira ubutegetsi bw'igisivili. Avuga ko ivyo vyibonekeza mu bihugu vya Argentine, Chili na Colombia, ngo yamara siko ibintu biri muri Cuba, Venezuela canke Nicaragua, aho igisirikare kimenyereye gukandamiza abanyagihugu no kugumiza ku butegetsi intwaro zimwe zimwe. Jim Mattis avuga ko Amerika mu gikorwa cyo kugwanya intwaro nk'izo irondera gukomeza ugukorana n'ibihugu bicuditse vyiyemeje gutsimbataza demokrasi n'intwaro zigendera ku mategeko mu karere ko mu burengero bw'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru yo kuri nosaha. Turashimiye abaduteze amatwi, abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibi biganiro tubashikirije. Kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.